Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru makuru makuru yaranze inundu.
Ndabahaye mwiriwe mugemese muteza amatwi radio Nzamba agateka kawe kaze murano makuru makuru yaranze inundu giturangije. Mwishikizwa na Desire Hatungimana kuri mikro afatikanije na Jospendu Imana muhinga bw'ivyuma. Turashimikira ku makuru ajanye n'ubutungane politike na magara y'abantu muri politike mbere tudatevye Reverend Kuriyo niwe yatowe kuno w'Imana mu ntara ya Gitega ngo abo munyamabanga mukuru mugambwe CNDD FDD uwo mugabo kuva uwo mugambwe ugifata ubutegetsi yagiye arashingwa amabanga atandukanye yabanje kubabura amatari w'intara ya Makamba araho umushinga mateka munyuma abumukenguza amateka mbere aratwara ni nama nkenguza amateka abatari bake bakabari bamaze iminsi banuganuga ko ariwe agiye gusubira ndayishimiye Variste muri aya mabanga yo kurongora umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi atowe yarasanzwe ari umukenguza amateka mu yatowe mu ntara ya Makamba tubibutse ko uwo mugambwe bakiva mu ishyamba warongowe na Hussein Rajabu asubirirwa na Jeremie Ngendakumana munyuma haza Pascal Nyabenda ari nawe yasubiriwe na Evariste ndayishimiye arongo igihugu cy'u Burundi no munsi kiretse muri politike Reverano Ndikuriyo akaba ari no mu nkino ahamaze imyaka 8 arongo ishyiramo ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ubona utandukira makuru ajanye n'ubutungane umukenyezi Kaneza Krista yagirijwe n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Petro Nkurikiye ko yishe umugabo wiwe kuri uno wa kane niho yinjizwa ibohero rikuru rya Mpimba. Uwo mufakazi yari ahagaritswe kuri uwa kabiri n'igipolisi cy'Inyamiramabi akekwa kuba ari mu bishe umugabo wiwe. Abo ni mu gihe igipolisi cy'Inyamiramabi kitigeze gikorera amatohoza ku bimenyetso by'amakanda by'abicanyi byari byafashwe n'igipolisi ubwicanyi bukiba. Abaharanira agateka ka muntu n'abaryango bakaba badakekeranya ko ubwicanyi bwakorewe Thierry Kubwimana bwakozwe n'abantu bazwi kandi bakingiwe kugeza uyu munsi, bagasaba ko ukuri koje habona abakoze ubwicanyi bagafatwa. Inkuru tubaza Edi Claude nini nahazwe.
Uwo yahagaritswe kuri uyu wa kabiri n'umupfakazi w'uwitwa Thierry Kubwimana yagandaguwe ku rugo iwe mu ijoro ryo kuwa 24 rishira uwa 25 mu nyonyo umwaka w'2020. Krista Kaneza yagezwa kuba yarafatanije n'abaje gutera ku rugo rwabo bica umugabo wiwe mu ijoro nk'uko igipolisi cyamuhagaritse kuri uyu wa kabiri kibivuga inyuma yo kumusambisha. Pacifique Ninazwe aranira agateka kazi na muntu akaba narongoye umugambi ndondeza mu matohoza yakozwe biboneka ko abakoze ubwo bwicanyi bamenyekanye ariko baba ntakogwa ko uguhagarika umupfakazi Krista Kaneza ari gushaka guhuvya amatohoza banakingire abicanyi. Pacifique Ninazwe.
Abateye Thierry Kubwimana mu ijoro ryo kuwa 25 munyonyo mu 2020 bagiye bibagiye telefone mu nziwe. Iyo telefone yarerekana neza nyeneyo ku buryo harimo ifoto kandi iyo telefone umuntu yashobora gukuramo yandi makuru atari make yaba yajyanye nk'amatelefone yakozwe imbere y'icyo gitero n'ubundi butumwa bwa bwaranditswe. Iyo telefone yarajyanywe mu gipolisi. Ikindi kintu cyatangaje ni uko na telefone y'umuhisi yagitwawe nabo bicanyi. Ariko iyo telefone yatindiye atogwa n'igipolisi aho bayisanze bababwiye ko arabayiguze, mugabo naho nyine mu kiringo cy'ukwezi n'inusu bikaboneka ko igipolisi gitari gikeneye gufata uwadandaje telefone.
Mu gatondo ko kuri wa gatatu umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano yerekanye kuri televiziyo n'amaradiyo mu Burundi abo bita abicanyi bafatanije n'umupfakazi yiciwe umugabo. Nyamara abaryango bo babona ko ahubwo ari iterasoni mu gihe aho gukora itohoza kubwicanyi bwabaye ico gipolisi inyuma y'amezi kivyukiranije cegeka ubwicanyi kushaka umuco kubahekuye uwabo bagapfakaza uyo mukenyezi Krista Kaneza. Umuryango ukaba ubona ko kwikeka umupfakazi yaratunzwe n'umugabo wiwe ataho bifatiye bagasaba igipolisi kurekura uwabo narijya ari umubyeyi yonsa uruhinja rutarakwiza n'amezi 5 hama matahoza akabandanya.
murabo bafashwe pabagije umufakazi wa Thierry kandi abantu bavuga ngo urumva hari ko bavuga ngo baramuhururi ngo shakwera bugururi abantu bari barafashwe bakora mu rugo bahakoze barabari ku bintu twamenyeshejwe itwa bari ku kuko tusababaye cyane kitara ababaye cyane aracari mu karasumusha ya umugabo wiwe kosaba leta y'u Burundi yo yongerageze ikamutunganyiriza agasaka ikamurira kaza kuraba umwana wiwe umubebe uruze sina nyina nico dusaba leta y'u Burundi
igipolisi kijejwe itohoza kugo rupfu co bagifise uruhara mu guhuvya ayo matohoza ku nyungu zitaramenyekana Pacifique Linazwe arabisigura.
Mu mpera y'indwi iheze niho hakiyabeho ibintu bitangaje. Ubujejwe gukora ayo matohoza ku rugo rupfu aza kurondera umwe mu bajyango bakeri ku bw'Imana, amubwira ko afise umugabo mu modoka yiyemerera ko ariwe yagandaguye keri ku bw'Imana. Umuntu akibaza ingene mu gipolisi intwazangabo ishobora kugendana umuntu w'umwicanyi wo ku rugo rugero akamugendana mu modoka agenda guhura n'umuryango wabuze bapfika ibanza bahuriyemo ntibanahurire mu biro. Iyi dosiye tubona isa n'amadosiye dukunze kubona abarimo ukuboko kw'abantu bakomeye cyane bakunda kenshi kurondera kunyegeza aba barategetse ibyaha bikomeye n'icyo baba bariko bararondera muri ibyo bintu. Tukifuza kubaho amatohoza nyezi na kandi atomoye yerekana abagandaguye Thierry ababatumye n'impamvu bamugandaguye ico kirahambaye cyane.
Thierry kubw'Imana yagandaguye afite imyaka 29 umukenyezi wiwe nawe Christa Kaneza bari bubakanye akaba afite imyaka 18 wo Thierry kubw'Imana akaba yahora akora mu ishyirahamwe ry'Abarusiya Gimba Ubutare imbere yuko aja kwikorera ku giti ciwe.
Arakoze Edi Claude Nini nahazwe mu mahari inamahoro w'abakenyezi n'abigembe baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi babona ko akarakarenganyo ariko karakoregwa umupfakazi Mirene abandi bana wo muri uwo muhari agasaba ubutungane kurekura Kaneza Krista atakirinze gusabwa.
Umukenyezi yarahohotewe cyane kandi iryo hohoterwa rica rifata n'ikibondo ciwe gifise amezi abiri gusa. Mwibuke ko n'uwo mukenyezi atarashikana imyaka 20 uretse ko ivyo yagirizwa bigoye gutegera. Amategeko avuga yuko atamukenyezi yonse umwana ari munsi y'amezi 6 ashobora gufungwa. Mu gihe atabangamiye umutekano canke ngo abe intambanyi ku matohoza ariko araba. Ikindi giteye amakenga ni ukugeneye igipolisi cihuta kumwita umwicanyi ata burenganzira kiwufutiye kuko ubucamanza nibwo bufise ubwo burenganzira bwishimikije amategeko ukorerako. Ivyo rero bigasa no kubwira ubucamanza ingene bwokora subwa mbere ivyo biba arico gituma twosaba igipolisi c'u Burundi kwikubita gashi. Ubucamanza nabwo ntibukorere ku gitsure. Ico twaturamenyesheje nuko iryo fungwa rya Krista iteye agahinda n'inkota icumiswe mu ruguma kandi tubonamwo igifungo cinshi.
Amashirahamwe nayo adaharanira inyungu za politike yarasohoye urwandiko kuri wa gatanu aho yamiriza ingendo y'igipolisi aho gisigaye gishaka kwigenza nk'inzego z'ubutungane. Ayo mashirahamwe ari yamiriza iyo ngendo yo gushaka kuyovya ubutungane bishikizwa na Dieudonné Bashirahishize arongoye Kavib aho basaba ko ujya mu fasoni Kaneza yorekugwa agakurikiranwa yidegemvya.
Ivyo rero ni ibintu biteye kubiri n'ubwigenge bw'ubucamanza, ibintu biteye kubiri n'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi mu ngingo yayo ya 40. Abavuga ko umuntu aguma ari umwere gushika habonetse urubanza rubaye ntabanduka, bikanerekana yuko igipolisi muri izo manza ziba kiba kiriko kiratohozamwo kitabikora atawugihengamiye ahubwo kiba gifisemo inyungu runaka. Ari abo bakumbure gishobora kuba kiriko kirakingira ikibaba canke ari abantu kigomba kugirira nabi. Nta nzego rero z'igihugu zari zikwiye kugirira nabi abanyagihugu kanaka kubera imvyo iyi canke iriya. Nico gituma rero twasaba yuko uwo mupfasoni yafashwe akaja kwerekanwa nk'uko yakoze ivyaha. Umupfasoni yonsa, umupfasoni akiri mu kigandaro, bomurekura ivyo bamukurikirana ko bakamukurikirana yidegembya kuko ntahari kwaraja n'umuntu azwi afise urugo afise ahabarizwa. Turi twasaba rero ko arekurwa co kimwe n'iyo miryango yo muri za Burambi muri province ya Rumonge abantu bafatwa umwana umupfasoni bakamufata bati mutazanye serugo nibishoboka cane cane kubuhoho hariho numuntu bafashe bakatangura kumwerekana ari muzima hahera umwanya bakavuga yuko bahejeje kumwica iyo ngendo y'igipolisi rero igayitse niyo yatumye dusohora ubwo rwandiko kugira ngo twiyamirize iyo ngendo duhamagare n'abarundi bakurikiranire hafi bose ingene biriko biratera imbere mu gihugu cyabo.
Umunaho dutandukira amakuru ajanye n'umutekano umwe mu banyagihugu baheruka gufatwa n'igipolisi muri komine Burambi intara ya Rumonge yarishwe arashwe ku mugoroba aho kuri uyu wa mbere inyuma y'iminsi itanu ari mu minwe y'igipolisi. Amakuru ava i Burambi akavuga ko yishwe ahejejwe kwerekana ahantu hari hanyegeje inkoho mu gace kitwa Mwiri Kazone Maramvya muri iyo komine nyene ya Burambi. Abanyagihugu b'i Burambi bari berekanye amakenga bafise amakenga ku mutekano w'abantu bafashwe n'igipolisi. Bonfils Niyongere
Kote Niyongere ko yahoze ari umusirikare mu gisirikare cya kera XFAB akabayeba ku mutumba gitaramuka wa komine Burambi y'intara ya Rumonge yahagaritswe ku mugoroba wa kane uheze mu gace kitwa Kiganza ko muri zone Maramvya. Amakuru avaho mu Kiganza akavuga ko yoba yaraborejwe igufa bidasanzwe kugira ngo avuga aho bahinyegeje umuhisi komine Niyongabo. Amasoko ya Radio Inzamba gateka kawe mu gipolisi mu Rumonge avuga ko bakoreye kuri telefone y'uwo Kote Niyongere ko igipolisi cyashoboye kumenya aho komine Niyongabo yobari. Uwo nawe akaba yaciye agandagurwa ku wa gatandatu mu bikorwa by'igipolisi na gisirikare byakorewe hamwe mu gace ka Mikinya mu gacimbiri numbwe muri zone Maramvya ya komine Burambi. Ayo makuru nyene akavuga ko Poteni yunge ko yoba yabandanije aborezwa igufa kugira ngo avuga abantu bateza gufatwa n'igipolisi. Yongere avuga aho banyigijwe ibigwanisho byahora bikoreshwa n'umugwi komine Niyongabo yoba yararongoye. Umwe mu bapolisi akaba yiganiye Radio Inzamba gateka kawe ko Niyunge ko yari yacumiswe imbugita yo mu bwoko bwa bayonete mu Rubavu. Imbugita isanzwe ija ku nkoho, iyo mbugita ikaba yamugumye mu Rubavu bakaba barayinyagaza bagomba kumutoneka mu gihe baba bariko baramusambisha kugira yemere amazina y'abafatwa canke avuge ahari ibigwanisho bahora bakoresha. Niho ku mugoro wa kuri wa mbere Prote Niyunge ko yaraswa n'abapolisi aje kwerekana ahari hanyegejwe inkoho zitandatu zo mu bwoko bwa Kalashnikov mu gace kitwa Mwiri muri zone Maramvya. Mu gipolisi basiguye ko bamurashe ko yariko ashaka gutoroka. Insiguro bamwe mu bapolisi badahuriza ko kuko hari abavuga ko bitari bigishoboka ko yiruka inyuma y'iminsi itanu ariko aburizwa igufa bitaye ko kandi akaba yaraboheshejwe amapingu. Abanyagihugu bo mu Maramvya bari bagaragaje amakenga bafise ku mutekano w'abantu ariko barafatwa n'igipolisi muri kino gihe. Abanyagihugu bakavuga kandi ko batumva ingene incuti abaryango n'ababanyi b'abantu bagizwa kuba bari mu migwi y'abantu bitwaje ibigwanisho baheza bagatotezwa kandi bagakurikiranwa n'igipolisi mu gihe amategeko mpanabyaha y'u Burundi amenyesha ko icaha umuntu agikora ku gatwe kiwe. Mu nama y'umutekano yabaye kuri uyu wa kabiri muri zone Maramvya, buramatari w'intara ya Rumonge Consolateur Nitunga yamenyesheje ko umurwi wahora uhungabanya umutekano muri komine Burambi no mu micungararo yayo waraye uranduranywe n'imizi ibigwanisho byawo nabyo ngo birafatwa. Akaba yasabye abanyagihugu bo muri zone Maramvya na komine Burambi muri rusangi guhindura ingendo.
Icyo mwamenya kudufukamunwa two kwikingira coronavirus. Utwo dufukamunwa turi ubwoko butandukanye. Hari agapfukamunwa bakunda gukoresha mu buvuzi. Ako gapfukamunwa gakingira ubukambaye n'abamwegereye kwandura coronavirus kiye mu mate ataragurika. Hari agapfukamunwa kabonerana nk'ikirahuri. Ako gapfukamunwa kagenewe gukingira coronavirus abantu bagendana ubumuga bwo kutavuga no kutumva nabo bavugana kugira ngo imvugo bakoresha ziborohere gutahura. Hari n'agapfukamunwa gashenwa mu gitambara. Ako gapfukamunwa ntigakingira coronavirus ukambaye, ahubwo gakingira abamwegereye. Kubera yuko ari ubwoko bwinshi bw'utwo dupfukamunwa dushonwe mu dutambara, no kwirinda udukozwe mu dutambara tubonerana cyanke dutobaguye. Ukirinda no gukoresha ibitagenewe nk'impapuro, uduplastike, ibibabi, imitoto n'ibindi.
Ako nakamo ka Radio Inzamba agateka kawe
ifadikanije na Intern News ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi.
Umakuru nayo ajanye n'amagara y'abantu abanyeshuri 10 nibo bari bamaze kumenyekana gushika mu gitondo cyo kuri wa kane ko banduye ikiza cha corona ku ishuri ry'akaruro rya Musinzira ryahoze gitwa Atene do Gitega. Amakenga akaba ari menshi haba abanyeshuri n'abigisha mu gihe babona ko ubuyobozi busa nk'ufata minene guhico kibazo kuko atangiye ngo babona ziriko zirafatwa. Ubuyobozi bw'iryo shuri buvuga ko ikihutirwa ari kuvuza bafashwe bamwe mu baganga bakabona ko mu gihe nk'iki habakwiye ko haba ibipimo ku banyeshuri kugira abagwayi bashigwe kwabo ntibabandanye banduza abandi. Reverian Bazikamwe.
Abanyeshure 10 batowe inyuma y'ibipimo vyakozwe ku banyeshure bo mu gisata c'ubuhinga bita science. Ivyo bikaba vyabaye inyuma yaho hari umunyeshure yagiye kwipimisha agasanga yaranduye umugera wa corona. Amakuru atangwa na bamwe mu banyeshure nuko muri iki gihe hari ukwinuba iryo shure ryabonetsemwo abo banyeshure. Abigisha bakabona ko hari hakwiye gufatwa ingingo zihuta zotuma ico kiza kitabandanya gukwirakwira muri iryo shure. Eka n'abandi banyeshure batarapimwa barafise ubwoba kuko babona ko bari bakwiye gupimwa kugira umwe wese amenye ko yanduye canke akomeye. Ayo makenga ngo arumvikana kuko ingwara nk'iyo yandukira hari hakwiye ingingo ziha icizere abarezi n'abanyeshure mu gupima abandi banyeshure basangira ibikoresho n'ibifungurwa kugira abanduye babashira habonye ne mu kurinda ko abatarandura bandura. Bivugwa na muganga Cyril Ntawumpagaze.
Aho bishitse ugasanga umwanuye canke bangahe bamaze kwandura, inyifato nziza nuko abo bana beza bakabigizayo bakabakura hamwe n'abandi kugira ngo bakumire. Hanyuma iki nacyo nuko baheza bagapima abana basangiye ishure canke basangiye uburaro muri dortoire kugira ngo bakinge kare abatandukanye abakomeye n'abatarandura kuko mrazi yuko araho ibifisi bimenyetso hari n'abandi cyangwa bafise mbata minsi bafise bakabandanye bakwiragiza iyo ngwara mu gihe atacoko rwashyuze.
Abo banyeshuri 10 bose bakaba batowe mu ishuri rimwe rya siyanse kuri 30 baryigamwo. Ishuri ryose rikaba ryiga ko abanyeshuri barenga gato 290. Ubuyobozi bw'ishure bwo buvuga ko buriko buragerageza kugira buvuze abafashwe kandi nabwo buriko buragerageza kugira bufate ingingo zo gukinga ko ico kiza kirandagata. Ishure ry'akarero rya Musinzira rikaba ribuzwemo ico kiza inyuma y'amashure y'iseminari ntoya ya Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura, ishure shingiro rya Ruziba ya mbere risemwaro hamwe namwe mu mashure yo mu ntara ya Makamba.
Ino nga hariyo duce dusozerano makuru dushimira mwe mwese mwafasha kajyo kanyo gutega amatwi. Mariko Mandela Zira Tunyimana kuri mikro mu buhinga bw'ivyuma ya Jospendu Imana. Mugire umunsi w'Imana mwiza. Imana ibane na